Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo
Sangwa ikaze bakunzi mwese muteza amatwi radio Inzamba agatseka kawe ni rya sango rya makuru mu kirundi twabategura kuri no musi wa gatatu turugenekerezo rya kabiri kigara mu mwaka wa 2020 ayo twabatorokanije nayo akaba ahagaze ku nkuru nkuru zikurikira Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo gutumatuma na kamakuru ya Connectreo hamaze hafi indwi yafungiwe mu gasho k'iperereza I Bujumbura agakekwa kuba yaramenye amabanga ya bamwe mu bihangange mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ku makuru aca ku mihora y'amatelefone yabo ibyo begereye ishyirahamwe Connectreo bamirira kure Igerekerezo rya kabiri kigarama kuma kutashi siyo sirahimbaza umunsi wo kugwanya ubuja ku isi Ishirahamwe ONLCT ryishinze kugwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi rimenyesha kubuja bucibonekeza mu Burundi murabikurikira muri makuru Nari kigega cy'imiliyari di 9 z'amafaranga y'amanyarwanda nico kigiye gufasha kwiteza imbere impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'abanyarwanda baba hafi y'amakambi y'impunzi ijo kigega cyashizwe na leta y'u Rwanda ifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose Jessica bateguriye muri ano makuru agarwe mu mpinga bw'ivyuma na Theodomir Manirambona mukanisha se amakuru mu idonito
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndaso kwa ikaze muri ano makuru umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo gutuma na kamakuru ya Connectreo Nepia Jaravaza amaze hafi indwi afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara cha Bujumbura bimwe mu byo yagirizwa harimo kuba yoba yaramenye amabanga yabamwe mu bihangange mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ku makuru aca ku mihora y'amatelefone yabo ivyo abegereye ishyirahamwe Connectreo bamirira kure bakavuga ko nyabunazira kuba yarase gutanga amafaranga yasabwe na bamwe muri byo bihangange mu mugambwe uri ku butegetsi tubibaze Bonfils Niyongere
Uwo mutegetsi ava mu gihugu cha Zimbabwe Nepia Jaravaza amaze ikihe kirenga indwi apfungiye mu gasho k'iperereza ry'u Burundi Bujumbura ku ruhande rw'iperereza ry'u Burundi nta na kimwe baramenyesha cyo cyaratumye uwo mutegetsi atabwa muri yompi amasoko ya radio Inzamba gateka kawe muri bamwe mu begereye iperereza amenyesha ko yoba kurikiranwa ku kujya ibiturire no kubitanga kuri bamwe mu bahoze bakomeye mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi Yoba kandi yagizwa gutoza amafaranga mu gufuta ibimenyetso n'amakanda ku bantu bahamagaranye ku matelefone ayo makuru nyine abandanya avuga ko Nepia Jaravaza yoba kandi yagirizwa ubusuma bw'amafaranga biciye mu masosiyete BBS na ITS no kumena amabanga y'abamwe bamwe mu banyepolitike bari mu gihugu amasoko ya radio Inzamba gateka ka mwishyirahamwe Econete Leo amenyesha ko ibyo yagizwa atari byo ko nyabuno yo bari kakurikiranwa kuba yaranze gusohora amafaranga yari kasabwa n'abamwe mu bihangange mu mugambo ku butegetsi CNDD-FDD Nepia Jaravaza bikavuga ko yaba yabona ko gusohora ayo mafaranga atavyo bitaniye no gutuma iyo shyirahamwe Econetreo rihomba uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ni rurashobora kumenya icyo umuyobozi w'urwego rw'iperereza ry'u Burundi General Major Idefonse Habarurema avuga ku ifungwa ry'uwo mutegetsi ava mu gihugu cya Zimbabwe
Bonfils Niyongere arakenuye nitwa kwibagira abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije uno munsi wa gatatu imisaba 409 bapfunzwe nabo bakaba bakiri umunyororo wo gupfungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza abamenyesha makuru bakaba bagirizwa gushaka guhunganya umutekano w'igihugu iby'amashyirahamwe y'abamenyesha makuru nayo baranye agateka kazi na muntu biyamirije bagasaba nyabuna kuba ari kugwa atagisabwe Tuanena makuru twabateguriye igenekezo rya kabiri kigarama kuma kutashi siyo sirahimbaza umunsi wo kugwanya ubuja ku isi ishyirahamwe ONLCT uwe ton frère gishinze kugwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi rimenyesha kubuja bucibonekeza mu Burundi kandi bwarahagaritswe ku isi yose naho biruko iyo shyirahamwe rirashimishwa n'itegeko rishasha ry'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu itegeko riri mu ingingo itunganya ibijanye n'abaja gukora ubuzi hanze y'igihugu Tega matuki metu prime barubuke ye aseru kila ishirahamwe ONLCT uwe ton frere mu gyugu chuburundi.
nziharo dufite mu ishyirahamwe cyacu ONS Kiwe Confrere abarundi n'abarundi kazi barenga 197 baratwawe nk'inyagano umwaka weze 2019 cyane cyane bakuye mu Burundi bajanwa mu biriye bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabie Saoudite, Kuwait n'ibindi. Ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONS Kiwe Confrere ibanje gutera ivyatsi byivuye inyuma ico bita ubuja bwa none buriko burakorwa muri iki gihe uko buriko burakorwa kose naho buriko burakorerwa hose ariko kandi irishyirahamwe ryacu ONS Kiwe Confrere yaciye rishimira na leta y'u Burundi kubera yafashe ya mbere mu gushyiraho itegeko nimero ijana agakoni ubusa 53 ry'itariki y'imezi ku 9 mwaka 2020 ritunganya bushasha ubushikiranganje bufashanya ku Burundi n'andi makungu kuko turabuze ingingo ya iryo tegeko ingingo ya 2029 biragaragara neza ko ubwo bushikiranganje buheruka kuronswa igisata kizwe kijejwe ingene abarundi bazaba bifuza kuja gukorera hanze y'igihugu n'ingene bizaba bitunganijwe ingene bizokurikiranwa na leta y'u Burundi nkuko twari tumaze igihe kinini tubisaba leta ko yoshiraho icyo gisata kuko twabona yuko abagenda benshi gusaba akazi hanze bahora bagenda guyihishwa bacheshijwe mu kinywabi kandi benshi bahenzwe basanzwe bagiye gukoreshwa ntibihuye n'ibyo babwiwe
aramajwi akaba yatunganijwe na mugenzanje Prosper Nzisabira. Imihinga angira cyane ndende mu Burundi mu bijanye no kuronka ibikoresho byose byankenerwa bifasha abantu bagendana ubumuga iyo yishikirizwa na email de sabushimi kumushikiranganje wo gufatana mu nda na gatya kazi na muntu akaba yevugiye mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatatu akaba yivuze kandi no mugihe amakungu buca himbaza kwa gatatu kigarama munsi muza makungu hariwe abagendana ubumuga yo mushikiranganje agasaba ibisata bya leta n'ibya abigenga gushira hamwe ingufu kugira bafashe abagendana ubumuga tumutega matwi.
Turanezerejwe cyane nuko uyu munsi ushitse hamaze kujaho umugwi w'ihugu ujejwe gukurikiranira hafi ibikorerwa byose abagendana ubumuga butandukanye. Naho hariko harakogwa byinshi atwovuga nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza ukubigisha imyuga itandukanye n'ibindi. Impinga iracari ndende uravye ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ibyo bakeneye ufatiye ku bumuga bw'umumwe wese. Aha rero byaba ibisata bya leta ndetse nabo bose bajeje iterambere umwe wese mu bimuraba dusabwa gushira ingufu hamwe kugira ngo dushire mu ngiro ya politike n'indinganizo y'ibikorwa twavuze aho hejuru. Ibirori nyamukuru bikaba bizoba kwigenekerezo rya kane kigarama umwaka 2020 bikazorangurwa no kugurura icese inyubako zigenewe inkino z'umupira w'amaboko bagendana ubumuga. Izo nazo zikaba ziri muri zone Ngagara ya komine Ntahangwa iri mu gisagara cha Bujumbura.
Inojui kwa jatu nganizwe na mgenzaje pafe mudasigana mukanyi sasa makurutu ya wanaize mugisata kijanya na yavugwa muvimunsi.
Abafashwe ku nguvu niki cyambere bo kwihutira gukora mugihe habaye icaha cyo gufatwa ku nguvu ni ngombwa kandi birihutirwa ko nyene kubikoregwa cyane abamwegereye bo munyarukara kwa muganga kugira bamusuzume bamuvure bongere bamukingire gusama imbanya pifuza n'ingwara zifatira mu himba zirondoka kugira kandi aronke ivyemezo byo mufasha kwerekana mu butungane amabi yakorewe. Niyo kwibagira kandi kwitura inyamira mabi kugira uwakoze ico caha hanwe hisundwa amategeko.
Ako nakamo kahaji nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Turanye makuru twabateguriye kigaga 9 billion z'amafaranga y'amanyarwanda nico kigiye gufasha impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'abanyarwanda baba hafi ya makambi y'impunzi. Icyo kigaga kikaba cashinzwe na leta y'u Rwanda ifatikanije n'ibanki y'isi kikazo bafasha mu byo kwiteza imbere. Tubibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru igihe mu nkuru yacu yo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 uno mwaka icyo kigega cha miliyaridi 9 mu mafaranga y'amanyarwanda ni kuvuga imiliyoni 9 z'amadorare y'abanyamerika kizofasha impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'abanyarwanda baba hafi y'amakambi y'izo mpunzi uzokwaka ingurane iri munsi y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amanyarwanda azoriha ibice 50% ikindi gice kirihwe na banki y'u Rwanda ijejwe iterambere BRD ari nayo izobika ico kigega uzosaba ingurane iri hagati ya miliyoni 5.25 mafaranga y'amanyarwanda azofashwa ku bice 40% ayasigaye ayirihire nayo uzokwaka ingurane irenga miliyoni 25 azofashwa ku bice 30% ibice 70% abyishurire kubwa madame Karemera Claire arongoye umugambi imbere avuga ko uwo mugambi ufite intumbero yo guteza imbere abanyarwanda no gufasha impunzi mu bikorwa byo kwiyungunganya
Odasi nimbona arakenuye impungege n'inyishi mu runani rw'abaharanira agateka kimunzi CBDH Vicar inyuma y'icegeranyo cy'ishyirahamwe Human Rights Watch kineba kugwa na leta mu gihe mu byo cerekana harimo impunzi z'abarundi zanyurujwe mu gihugu cya Tanzania zitwagwa gufungirwa mu mabohero ya Bubanza na Muramvya icegera curongoye iryo huriro gita impunzi z'abarundi Leopold Sharangabo avuga ko kubona leta idafata nkana ibijanye n'izo mpunzi ari kimenyeso cuko zishobora kugirirwa nabi tumukurikire
Tebedaji Bikare turemeranya neza niyo raporo ya Human Rights Watch kuko ibyavuzemwe byose byarabaye kandi ni raporo yakozwe yitondewe neza ni kuvuga rero muri ayo mabi yagiye arakogwa harimo n'abantu bashika kuri 8 bakuye mu makambi y'impunzi y'Tanzania bagakogwa n'abapolisi ba Tanzania maze bamwe muri bo bakisanga bahawe leta y'u Burundi abo rero muri abo harimo abo bafungiwe ibubanza ni Muramvya ndagwaye nk'akarorero hariho nk'uwitwa Nkunzimana na Cre na bagenzi biwe abo bari bubanza hari uwitwa Rwasa Saidi Ezekiel na bagenzi babo abo nabo bakaba bari Muramvya ubwo rero leta y'u Burundi rero nta mpamvu yo guhakana mu gihe hari ivyemezo by'uko abo bantu banyurujwe kandi bagahabwa abarejwe iperereza mu Burundi nico gituma rero twebwe twagize amakenga cyane cyane dufatiye kuri izo nyandiko z'abategetsi bo hejuru mu Burundi batanguye guhakana iyo raporo gutyo tukibaza ko bashobora kunyuruza abo bantu aho bapfungiwe ibubanza ni Muramvya mu ntumbero kugira ngo bazimanganye ivyemezo ubwo rero twebwe tukabwira leta y'u Burundi ko abantu barazwi baravuganye n'imiryango yabo kwese mu hana hagati y'akazi na muntu twagiye turavugana ubwo rero birazwi neza ko abantu bapfungiye muri ayo mabohero y'i Muramvya na Bubanza nico gituma dusaba leta y'u Burundi ahubwo yotangura gutegura uburyo abantu barekugwa hanyuma bagasubizwa mu miryango yabo kuko biboneka neza ko ariko barazira ubusa
Leopold Sharangabo kabaye aganira na mugenzi Patrick Mitabaro imiryango nayo igera kuri 98 y'abarundi bahungiye mu ikambi y'imurongwe ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na afungugwa ifise urongoye iyo kambi Dominique Mugisha avuga ko icyo kibazo kiri mu minwe y'ishyirahamwe PAM risanzwe rifasha izo mpunzi agahumuriza izo mpunzi ko mu minsi yavuba cyane icyo kibazo kizoba cyatoriwe umuti tega amatwi Dominique Mugisha
icyo kibazo ntikiratorerwa umuti ariko paramiri kiragerageza kugitorera umuti kugira ngo mu minsi iri imbere impunzi zose zironke ibifungurwa ariko ikibazo kihari ubu kiragishinga cyane ikibazo cy'imigwi ibiri umugwi wa mbere ni w'abaherutse kuvanwa muri kade transit ya Monde Monde hama rero bashyitse ntibararonka ibifungurwa hafi ibifungurwa bikeya cyane z'iminsi itatu iminsi ine hanyuma rero bakaza kurenza ibindi ari uko abanje kuba ntari icyo ni cyo kibazo kiragishinga hanyuma rero hakabaho n'uyundi mugwi uri ku kwezi kwa 11 mu ntango zako hamwe yari yazanye amafaranga agenewe ibifungurwa y'amezi abiri hanyuma rero amakarata yabo ntiyashobora kujyamo amafaranga abo bantu rero uyu muryango 14 kugeza ubu birashonje ufite ikifungura ibyo bibazo bibiri ntabyo bikiragishinga cyane nayo muri rusange nasiyo dusigaje kuronka ni amezi ane ukwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 ukwezi kwa 11 ukwezi kwa 12 kandi kikibazo kisangiye n'abandi bo mu kambi ya Rusenda turarindiriye mu itunganywa bariko baragira.
Nikurayo makuru avugwa mu bijanye n'ubuzima bw'impunzi duce dusozera ko makuru tubashikiriza kuno munsi wa gatatu yafatekano kandi abakenguke mwese mwari ko muradukurikira nshimire bagenzanje mu ruganda bafashe gutorokanya ano makuru Teodomir Manirambura niwe mu bihinga bw'ivyuma nawe yenda mukengurukiye ano makuru mwari ko mashikizwa na Job Asangira kuri yo nawe nifurije kuranirwa muri hose na utaha.